Hii ni Radio Sauti ya Amerika. Radio Sauti ya Amerika ivugira Washington DC mu Burundi na mu Kenyarwanda. Nshuti mwese muduteze amatwi, mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu, muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ndabaramukize ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu.
Nico gituma n'ubu nyene twosubiramo yampanuro tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro.
Uwo ni Cassien Simbare ayoboye urwego rw'abashinga Ntahe Foundation Intahe mu Burundi, ahanura abanyepolitike b'abarundi kuja hamwe mu gutorera umuti ibibazo Burundi burimwo. Iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoyi. Amakuru yo mu karere, akanama k'amahoro n'umutekano muri ONU gasaba leta y'u Burundi gusubira kugira imigenderanire myiza n'amakungu n'abayifasha. Mu itangazo yasohoye ejo ku munsi wa gatatu, mukuru wako kanama yanasavye leta gukomeza inzira y'ibiganiro. Urwego rw'abashinga Ntahe Foundation Intahe rusaba abanyepolitike kumvira impanuro z'amakungu. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza.
Muri iryo tangazo munyamisi ya Mir Abdelatif Abulata ahagari ya kanama kamaho n'umutekano ka ONU ashikiriza ko arajwe ishinga no kubona leta y'u Burundi mu mwaka uheze yansirungikwa rya polisi ba ONU 228. Abulata avuga ko nubwo ku butaka bw'u Burundi hatekanye, ibintu ko byifashe byasubije inyuma intambwe igihugu cyari cyashikanyweko n'amasezerano y'amahoro n'umwumvikano ya Arusha. Atanga uturorero tw'ubwicanyi burobanura, ibitero by'amagrenade ku basivile, abantu bahohoterwa, ababorezwa igufa n'ababurirwa irengero. Asaba umunyamabanga mukuru wa ONU kumvikana na leta y'u Burundi kugira ngo igisata cya ONU kijejwe agati y'akazi na muntu gisubire gukora, harungikwa abahinga basuzuma uko agati y'akazi na muntu kifashe, hamwe n'abasirikare b'ubumwe bwa Afurika boza nk'indorerezi. Gafatiye ku ndirimbo y'urwaruka rw'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD ivuga ngo terinda bake babyara imbonera kure, akanama ka ONU kajejwe aho n'umutekano kiyamirije imvugo zose zicyoza canke zikumira zikoreshwa n'imigwi itandukanye. Aho kanama kemeza kandi ko gateye umutima uhagaze n'ibitigiri by'impunzi z'abarundi gaharura mu 216 birenga ziko zisaba ubuhungiro mu bihugu bibanyi, 222 bahungiye hagati mu gihugu, hamwe n'imiliyoni 3 z'abarundi bakeneye gufashwa kubera ubukene babayemo. Akanama ka ONU kajerwa amahoro n'umutekano kamenyesha ko gashimishwa n'icegeranyo muhuza mukapa yahaye abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'ubuseruko EAC kuwa 20 ukwezi kwa gatanu uyu mwaka, kavuga ko byihutirwa ko abakuru b'ibihugu b'uwo muryango basaba ku biganiro byihutishwa bigasozerwa vuba. Impande zerekewe n'amatati y'u Burundi ako kanama kazisaba kugira utwigoro kugira ngo ibiganiro bisubire kandi bishike ku ngingo itomoye. Iyo ngendo y'ibiganiro ni nayo urwego rw'abashinga Ntahe Foundation Intahe ruhanura gushira imbere. Simbare Cassien ni warurongoye.
Kuva n'amagume ataratera igihugu cacu twamye tuvuga tuti bandu mujejwe vya politiki y'igihugu cacu, egerana muje hamwe muyage ibibazo igihugu cacu gifise. Uko mubibona kose ni bisanzwe ko abantu babona ibintu mu buryo butandukanye, mugabo mushira imbere ineza y'igihugu aho mushobora kuhahurira. Ibyo bintu uko twabihanuye twarabonye ko batabyumvise byaratubabaje, ibyakurikiye mwarabibonye. Nico gituma n'ubu nyene twosubiramo yampanuro tugasaba dushimitse abanyepolitike b'igihugu cacu bashira imbere umutima w'ibiganiro, ibiganiro vy'ukuri bishobora gushika ku ngingo yubaka.
Umushinga Ntahe Simbare asanga kuganira bitogorana mu gihe abanyepolitike bavyiyemeje muri kahise.
Ndakunda kwibuka umwaka twamaze mu 2009 mu biganiro vyari bifise intumbero yuko iki gihugu cacu cogira intwaro ishingiye ku nama n'ingingo, kandi vyo zari byashizwe imbere n'abanyepolitiki cyane cyane bari ku ntwaro. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryumvise rwose ko uyu mugambi ari mwiza, baraheza barawutangira uburyo bukomeye gushikaho ibyo biganiro byakwiye mu gihugu cyose mu vyegeranyo byatanzwe abanyepolitike bari bagiye muri ibyo biganiro barahiye bati kuvu igihugu cacu kizokwama kigendera ku biganiro bivyara inama n'ingingo nama rero nibaza yuko bacibuka ibyo bintu byatwaye uburyo bwinshi byamaze n'igihe kitari gito enda rero nidushira imbere ibiganiro ibiganiro atari byo guhendana canke byo guhemana
mu vyakanama kaoni gasaba inzego z'igihugu kandi harimo kunagura imigenderanire n'ibihugu bigenzi n'abafasha Burundi simbarabona ko navyo nyene bitagoye
irega baduhanura n'abantu batwifuriza ineza izi mpanuro ziva hirya no hino ntaco biturondera ko kindi ntibatwanga benshi nabo igihugu cakeneye mu myaka iheze mbere baragifasha kiragira intambwe giteye umuntu agukebuye agutuma kwiyambika nta kwiteranya ntaco bitumarira na gitoyi nta kwiyugarana twiyugurure tubane neza nabandi bizofashe iterambere rirama ry'igihugu
nubwo akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gafite byinshi kanegura kashima intererano y'inteko zo Burundi mu bikorwa byo kugarukana amahoro ku rwego rw'isi na Afrika gusa gasaba leta kubahiza amasezerano ya ONU mu gutora abaja muri ibyo bikorwa Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Mumuno tumwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radijwe rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umuno tumwe ku ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umuno tumwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Mugisagara cha Ngozi mu Burundi harangiye igikorwa cyo guhonja ikawa kugira abatori kawa ya mbere irusha izinda kanovera ikawa yatwaye ikibanza cha mbere ituruka mu ntara ya Kayanza ibindi kuri inguru turabishikizwa n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze
Ikawa yatwaye umudari muri iyi higanwa ikawa yo mu ntara ya Kayanza kuri stasiyo bita Kiringo
Ahani kwi hotel de plateau iri mu gisagara cha Ngozi ahari ko habera ihiganwa ryo gutora ikawa ya mbere ya kanovera mu Burundi abahonje karuhariwe bikawa ku gwego mpuza makungu 29 n'icenda b'abarundi nibo bari bamaze indwi muri ico gikogwa ikawa ivuye ku matonorero iri mu mice amajana 251 yarahongejwe mu bikombe bingana ibihumbi 2 ikawa ituruka ku itonorero rya Kibingo muri komine n'intara ya Kayanza niyo yatwaye ikibanza cha mbere bita presidentielle Manirakiza Mariko aserukira iryo tonorero giye gukira isosiyete Greenco avuga ko bakoreje ingufu nyinshi kugira batware ico kibanza
kugira turonke ikibanza cha mbere mu iriheganwa ubwa mbere tubikesha isosiyete yacu iturongoye kuko no mwaka hari hategekanijwe ihiganwa bashizeho intego cyangwa cyangwa intego tutegeze gukurikiza hama tukarikesha abakozi ba okwigetonera ahadukorera tukongera tukarikesha abarimyi batuzaniye ikawa na cyane cyane abazanye izo kawa z'uno munsi itsinze kuko abari kawa kanaka z'umunsi umwe mu bisanzwe abarimyi bafise abantu babakurikirana mu gihe rero umuntu apirikana umurimyi w'ikawa mu bisanzwe amwereka uburyo bwiza bwo kuntu yoronka ikawa ya kanovera kuko akanovera kava mu murima mu gipimo
ishyirahamwe ry'abanyamerika ase nibyo itunganya ibyo higanwa bise Cup of Excellence mu Burundi Nirabampa Joseph aserukira urunani Senate ruhurikiyemo amashyirahamwe y'abarimyi b'ikawa mu Burundi arashima ubucuti bwavutse hagati y'abarimyi b'ikawa n'abakorera muri ico gisata kubera iryo higanwa aranashima ko ubwo bucuti bwatumye bashyira ingufu hamwe mu kuronderera akanovera ikawa y'u Burundi Uwaserukira urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi mu Burundi asaba ko inyungu y'umurimyi yogaragara
ariko rero naho biruko twashaka gusaba yuko abarimyi b'ikawa boronswa akarusho kaboneka kajanye n'imvune umurimyi w'ikawa ashiramwo kugira ngo ikawa nk'iyi yakanovera iboneke natwe abarimyi b'ikawa twiyemeje kubandanya twitanga mu bikorwa byose byotuma umwimbu mwinshi w'ikawa uboneka na kanovera kenshi kakiyongera mu gihugu cacu cy'u Burundi
Kuri yomvo, umushikiranganji w'ubumye n'ubworozi Dogi de Rurema yasabye bene imitahe mu gisata cy'ikawa guha ikibanza gikwiye umurimi.
Kwemera ko umurimi w'ikawa ari we shingiro y'umuyimbo mu kumwama hafi mu bikorwa byose bijyanye no gukorera izo biterwa hamwe no kumuha igiciro gikwiye mu igurishwa ry'ikawa ihishiye. Reka niyo mushoye mukunguka namwe nawe akabimenya mu kumuha icyo twita inyongera.
Uko ikawa igira amanota menshi mu kanovera niko igurishwa amafaranga menshi y'agaciro. Umushikiranganje w'ubumye n'ubworozi yanagabishije abazotuma amafaranga y'agaciro avuye mu ikawa y'u Burundi azimira.
Kwirinda gukorera mu rufunzo mu gushora no kugura ikawa bidakurikije amategeko cyangwa gushora ikawa amahera y'agaciro agahera hanze cyangwa akinjira mu buryo budakurikije amategeko. Ababikora n'abazobikora leta y'u Burundi izobihanganira.
Kubagwiza tunga b'abanyamahanga bakorera mu gisata cy'ikawa bitavye iryo higanwa, umushikiranganji w'uburimi n'ubworozi yabasabye gushyira imitahe yabo no mu bindi bisata. Ku izina rya leta y'u Burundi, umushikiranganji Rurema yemeye ko bazokoroherezwa bisabye kare. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Abanyarwanda baba hanze y'igihugu batoye no munsi mu matora makuru y'igihugu cy'u Rwanda. Mu Burundi ni hamwe mu bibanza abanyarwanda batatoreyemwo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Eloge Wirikaneza yahishikiye, tukaba turi kumwe ku telefone. Wiriwe Eloge?
Amahoro neza Fidel.
Ibintu byifashe gute kuri ambasade y'u Rwanda mu Burundi muri uyu mwanya?
Bimeze neza Fidel, nkuko yivuze hagati mu gisagara cya Bujumbura ku ibarabara ryitiriwe Congo. Hasanzwe hari ambasade y'abanyarwanda. Uko bimeze ibintu no kuvugana, hasanzwe abajejwe umutekano babiri barinda iyi ambasade. Nibo twavuganye bambwiye ko hari abanyarwanda kuzeje ku mugoroba n'uyu munsi bamye baza bazi ko bahava basanga.
Alo, alo,
ariko iyi ambasade
Umurongo wari ucitse, ubandanye.
Ego mereko ndavuga nti aba bageze umutekano twahahuriye bambwiye ko iyi ambasade kugeza yugaye, hari abanyarwanda bamwe baza kugeza ku mugoroba n'uyu munsi bazi ko bagira amahirwe yo gutora, ariko ntibyakunze kuko n'abakoze muri iyi ambasade ubwabo kuvejo baragiye gutorera ikigati.
Nta mpamvu washoboye kumenya rero icyatumye bugara iyo ambasade?
Eka nta mpamvu nashoboye kumenya gushika ubu, kandi no ngaha ku bwinjiriro urabye nta n'igipapuro bamanutse.
Utubabarire, umurongo wa telefone umeze nabi. Iyi nkuru turayigaruka ko mu nyuma.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi kuva mu ntango zindwi, abarundi barenga ijana bavuye mu bihugu byo mu mahanga birenga 25 bari mu bikorwa byo kwihweza ukuntu boterera muri antunga mu bikorwa by'iterambere mu Burundi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye na Jafet Logenti, umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi baba mu mahanga, na Hildegard Niyonzima, umutegetsi mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire, hamwe na Ani Irakunda, umurundikazi aba muri Amerika ari muri ivyo bikogwa. Reka dutangure dutega matwi Madame Hildegarde Niyonzima avuga ibyamushimishije muri ivyo bikogwa.
Ikintu cyabishimishije cyane mu inzego biziciye mu mategeko bagasubiramo amategeko abagenga na reglement d'ordre intérieur. Hamikindi nyamukuru cyane cyadushimishije nuko bitavye ari benshi cyane kandi bakaza bafise igisharara n'imigambi itomo yo gufasha igihugu cy'u Burundi.
Namwe mushya na Jafet, ikintu cya mbere cyabashimishije muri ibyo bikorwa niki?
Bitabiriye ibyo bikorwa baje bavuye mu mihingo ine y'isi yose kandi bikaboneka yuko baje babyishimiye kandi tukakigwa nk'abana bo muhira tukongera tukakorera hamwe. Ikindi nacu cyadushimishije ni ingene leta yatweretse yuko yitayeho cyane abarundi baba hanze.
Ego merekade ni jambo kandi namwe ani hani mwavuye muri leta z'umwe za Amerika mwifatanya n'abandi, ikintu cyatumye mufata urugendo muri iki gihe abantu benshi bavuga ko mu Burundi umutekano utari wose niki?
Ikintu cyatumye tuza ino ni kubera twakumbuye cyakwamenya neza kandi twaryohewe ingene Uburundi buriko buradufata ningene batwakiriye.
Tugaratse kuri mwebwe Moshe Yantaye Jafet, ikintu mwibaza ko iyo nama ivyo bikorwa bishobora kuba vyararanguye niki?
Ihe dukorana na leta y'Uburundi mu bijanye na ya politique nationale y'Abarundi baba mu mahanga, tukaba twarashoboye kugera ku cyeranyo gikomeye cyane cingene abarundi baba mu mahanga bokorana na leta itunganywa ry'ibikorwa bitandukanye. Ngo ikindi gikomeye nuko muri ico cegeranyo harimwo ingene abarundi baba mu mahanga Uburundi buzomenya nibihe bikorwa barangurira mu gihugu, nibande babirangura bafise ubuhinga nyabaki. Ibyo byose ni ibintu bitandukanye twashoboye gukora nako. Ubu rero tukaba turiko turarabira hamwe ingene ibyo ico cegeranyo coca mu itegeko leta yoshiraho kugira ngo tugire inkingi ishigikira ibyo ico cegeranyo.
Yego me Madame Hildegarde Niyonzima, imigambi mubona ko ikwiye gushirwa mu ngiro mu maguru masha mwihweje izayagiwe muri iyo nama ni ikihe, cyane cyane ku vyerekeye nk'ibintu bashobora kuba leta yaremereye abarundi bafise nk'imitahe bashobora gukoresha mu Burundi canke bafise andi maproje bashobora gukorera? Jewe
ndije cyane gose ko bigiye kuranguka vuba na bwangu kubera baje baserukiye umukuru w'igihugu mu kugura ivyo birori, eka n'umushikiranganji ni na jejwe imigenderanire y'ubundi n'ayandi makungu barabijeje n'ukuri ko ataco bazokora kugira ngo imigambi twihaye muri kino gihe kugira ngo izoishigwe mu ngiro. Ndizeye ko ahindwa ija guherera ikizokurikira ari uko tushobora tutegura ayo mategeko kugira ngo tuyashikirize ababijejwe kugira ngo mu gihugu bashobore kuyemeza.
Namwe Jafet le gentil ndayishimiye, abarundi baba hanze igihugu bose ntibabona co kimwe ivyo bikorwa biriko birarangurwa, hari ikintu co korwa kugira ngo abarundi bose bashire imbere inyungu z'igihugu eka babone kimwe bave mu bibazo vya politike baje gufasha mu guterera Burundi mu kuteza imbere n'inkike?
Kubona ibintu cyo kimwe ico ni kimwe, gukora ibintu biteza imbere igihugu ico ni kindi. N'umukuru w'igihugu arakora agatogwa n'ibice runaka mugabo bose ntibashobora kumutorera icyarimwe. No muri diaspora rero si ngombwa yuko bose bashobora kubona ibintu cyo kimwe, ariko ni byiza yuko ababishoboye bashobora guterera intererano. Uno munsi rero bahaje ngaha abaserukira abandi kuko abarundi bose ntibari gushobora guhurira Bujumbura ngo baganirireho, ariko haje abitavye akamo, haje abaje baserukira abandi. Icyo tugiye gukora rero ni ukubumvisha yuko igikorwa twaje gukora ari igikorwa kibega, kandi nawe nibamara kubyumva bazobona yuko muri diaspora ntidukorera umugwi runaka, ntidukorera idini runaka, ntidukorera umugambwe runaka, dukorera uwo Murundi wese aba inyuma y'igihugu. Kandi amatwi adusumira nuko abenshi bamaze kubishima, naho hatabura umwongo utabura isato abo no mu muryango umuntu aravyara abana hakagira umwana umwe adatahura neza niko byama bigenda twebwe rero inshingano yacu no gushira abarundi hamwe baba mu mahanga tubereke yuko umugambi turiko turakorana na leta ari umugambi ubega ari umugambi w'iterambere ry'igihugu cyabo ari umugambi werekeye hajya ku gatumba bavuka werekeye uburyo bw'abarungika mu gihugu kugira ngo boroherezwe bashobore gukorana na leta bumvikana
ga mukorana gute no muhuza mu Burundi nawe nyene ashobora kuba afise amabanga yo kumvikanisha abarundi hari imigambi gukorana n'umuhuza mu Burundi mwa mufise
umuhuza w'abarundi urabona ubu niho tugishingishira hamwe niho dushyiraho inzego inyuma y'imyaka ibiri inzego zidakora neza kubera ibibazo Burundi bwatsinyemo mugabo turamaze kuganira tumubwira yuko twifuza gutangura gukorana kugira ngo turabe yuko ibibazo bitandukanye biri mu gihugu no mu Barundi baba hanze naho bisangaho ni byiza cyane yuko dukorana n'inzego z'igihugu jewe ndakwemereye yuko mu minsi za tuzokorana neza n'umuhuza w'abarundi kugira ngo no mu Barundi baba muri diaspora umuhuza nawe ashobore kugira intererano adutererere kugira ngo twese dusenyere ku mugozi umwe.
Madame Ani Irankunda ngarutse kuri mwebwe ikintu muri ivyo bikorwa gishobora kuba kitabashimishije ni ikihe ntawe uvuga ko vyose vyagenze neza.
Yego ikintu mbona yuko bokorera ko ni kubwira abandi benshi bari hanze ubu haje ibihugu ngira ngo 26 nibyo ni byinshi ariko ndazi yuko tubwiye abandi bantu benshi nabo boza bavuye ahandi hariya hanze.
Egome madame Hildegarde Niyonzima abarundi bitavye ivyo biganiro nkuko twabivuze ni bari ijana gatoyi ikintu cyokorwa n'ubushikanganje bwanyu kugira ngo nk'umwakoza abarundi bibaze bitabe ivyo bikorwa ari benshi gusoma gaho niki.
Ego murakoze twagerageje kuca mu buserikizi bwacu ariko kandi igishasha nuko twashyizeho ubuhingangurukana bumenyi site web kugira ngo abarundi bazohore babona ubwo butumire cyangwa n'indi migambi myinshi tukimije gukorana na diaspora ntibamenyesha ko n'ubushikiranganje bugiye bw'iterambere ry'amakomine bari bwadusabye ngo tubahe amashyirahamwe y'abarundi baba mu mahanga kugira ngo nabo nyine baze gukora imigambi y'iterambere ikorerwa mu makomine kugira ngo nabo babahe ibyo dokuma irimo ayo migambi yose mu makomine kugira ngo bashobore gufasha urumva ibyo zose nizo twagize kugira ngo hariho na Twitter ya diaspora hariho na Facebook hakaba kandi n'itelefone umurongo abandi bari mu mahanga bashobora gutelefona ko ibibazo byabo bikishyurwa rero tubishyizeho ubuvuba nibaza ko ari intambwe ishemeye ko mu minsi ikurikira ibintu bizokoroha cyane mu buryo bw'itumatumanako makuru hagati y'igihugu cy'u Burundi n'abarundi baba mu mahanga.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Sengiyumva. Sengiyumva mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe Sengiyumva?
Ndi ngahanye muri komine Mbuha mu gisagara cya Bujumbura.
Egome turiko tuvuga cyane cyane ku bikorwa byakoranije abarundi baba mu mahanga abo bita abo baba muri diaspora abo barundi rero bakaba ariko barihweza ukuntu boterera nabo nyene mu iterambere ry'u Burundi. Murasiki ibazo murafite icyumviro?
Egome ni byiza cyane kuko hariho ibisata byinshi bategere mbere mbanje kubaha mwiriwe.
Ewe duga kwijambo rakunda.
Ego me hanyuma hariyo ibisata byinshi botereramwo urabona harimo nk'ibice bimwe bimwe usanga abantu bari mu nzara itagira izina bobanza gutabara nk'uwo mugwi hama mu cyumviro cyo wanjye bobanza gutabara bantaho nikora hama mu kindi cyumviro cyo wanjye boshobora kurihira amashuri bamwe bamwe batishoboye icyo ni cyumviro cyo wanjye hanyuma nkaca nibaza nti mbega uwo mugambi uzotangurira i Bujumbura canke uzotangurira ruguru nashaka kuronka umuco kuri byo onye ndashimye umwanya mu ntaye ku radio y'Amerika America murakoze cyane imana ibahezagire
murakoze nsenye yumva namwe imana ibahezagire reka tuje kumusha ntahe Jafeta agira ico avuze kuvyo mushikirije
agize neza kubaza ikibazo ciza cyane twebwe rero turi muri diaspora twagiye duhura n'ibibazo imbere yuko tuba abo turibo uno munsi kandi mukamuzi yuko tuva mu bihugu bitandukanye ari nako tuva mu makomine atandukanye no vuga hafi amakomine y'u Burundi bwose nta komine ushobora kujamo ngo uvure mu Burundi wo muri diaspora ico tubahimiriza rero n'ukuzana imigambi mu makomine baturukamwo kugira ngo ibe imigambi ifasha umunyagihugu muto muto ahenshi urakunda kubona yuko hariho amashyirahamwe azanye ibifungurwa aze gufasha abantu bagowe mugabo ntiyigere yiyumvira ejo bazogiki bakaronka uyu munsi mugabo ejo ntibahiyumvire rero twebwe muri diaspora turashyira ingufu cyane ku kugira imigambi iramba irama imara igihe kirekire igakura inzara mu gihugu niho rero uzosanga hariho abarundi benshi bafite imigambi mu gihugu n'imigambi yo kurimisha kijyambere imigambi yo korora kijyambere ibyo ni ibintu bikomeye abarundi bagomba kumva yo kubigwanya inzara ikindi gikurikira izo mfashanyo zihuta ariko ravuga nazo ntitwazibagiye ariko kenshi usanga twebwe tutazifata nk'inyishu ku kibazo kiba kiri mu gihugu ku kibazo cy'inzara iyo tubonye inzara ihari turaba inyishu ishobora kumara igihe kirekire niho rero ubu niho tugitangura gupanga gukorana na leta kugira ngo tumenye ni hehe dushobora gukorana na leta ni hehe hakenewe ibyo ni ibintu bigomba gufata umwanya si ibintu dushobora guca twirukira ubwo nyene kuko twebwe dushaka inyishu ifata irama
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Imbere yuko dusozera ibiganiro byacu tumvise aka karirimbo akacuranzwe na Charlie afatanije na Nina na Big Fairy oskitwa Indolo.
Hey, Indolo. Charlie na Nina.
Kaza sinari mperutse gutetesha jawe biriranga nabindi bisana byo nani byo nzonona kuko wabimaye sinabivuga ngo nikuhari mbivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari yeah yeah sinabivuga ngo nikuhari mbivuga ni udahari nubwo bitera benshi mihari
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika dushimye engineer dufashije mu buhanga bw'ivyuma hamwe na Fazil yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro kuri mikro mwari kumwe na Fiden Yongabo tubasezeye tubifuriza amahoro meza tubatumira kubandanya mu biganiro byacu bikurikira
kidogo cheka tena kidogo nione mwenye wako eh Ebu cheka ni deku yondoro. Kuna kasoro, kinitazama na hisi kudoro. Si, ebu cheka ni deku yondoro. Kuna kasoro, kinitazama na hisi kudoro.